ఇది నిజపు జానేరిక్. Izvija Amerika ribanda nyakubashe kizibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC miriwe neza nshuti muduteza matwi muri aka kanya muri kumwe naje Fidel Niyongabo mu biganiro tubafiti ibibazo ku rubibe hagati y'u Rwanda na Uganda birabandanya
gatuna na hamaze iminsi 5 ariko ukwishyura road user nari nayishyuye passeport banshyiriyemo kashe na gate pass yo kwinjira bayimpaye ariko baza kumbwira ngo ntegereje ngo hari ibibazo biriho.
Uwo ni umwe mu bashoferi basubijwe inyuma bageze ku mupaka wa Gatuna ugabura u Rwanda na Uganda. Ni nyuma yaho urwagarara rutanguriye ku rubibi rw'ibyo bihugu bibiri. Turavugana ku gutana mu mitwe hagati y'aborozi b'abanyamurenge n'abagwanyi b'abamayimayi mu ntara ya Kivu yo mu mpanuko, hamwe no kudakoresha neza uburyo bw'igihugu ari kimwe mu bishobora gutuma umugambi w'imyaka 10 w'iterambere ry'u Burundi udashika ku byo wishinze. Ingenzi zifata indege amajana n'amajana zifatiwe mu gihugu cya Kenya uno munsi wa gatatu, ivyo kubera kugarariza akazi kw'abakozi bo kwikubwira ca indege mpuzamakungu jo mu Kenya taci Nairobi. Perezida wa Senegal Macky Sall yatangajwe icese cyo kwa kabiri ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi gushize, inyuma y'uko sentari ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje ko yasubiye gutorwa kuyobora Senegal n'ibice 58% kw'ijana by'amajwi. Abademokrate mu nama nshinga mateka ya Amerika bafise imigambi yo kwiyamiriza urwango rw'abayisilamu n'abayahudi, ni mu gihe bariko bashengeza umushinga mateka mushasha w'umudemokrate Ilhan Omar, umunyamerika w'umuyisilamu akomoka muri Somalia, yanebaguye igihugu ca Israel mu buryo abantu benshi babonye ko bityoza ico gihugu. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahereye muri Kenya, ingenzi zifata indege amajana n'amajana zifatiwe muri icyo gihugu no munsi wa gatatu, ivyo kubera kugarariza akazi kw'abakozi bo ku kibuga c'indege mpuzamakungu Jomo Kenyatta ci Nairobi. Igipolisi cakoresheje inguvu z'umurengera mu gushyiragiza abakozi bari mu myerekano yo kugarariza akazi. Igisirikare cya Kenya cyasubiriye abo bakozi mu kurangura imirimo bahora barangura no kubahiriza umutekano kuri icyo kibuga c'indege. Ishyirahamwe ry'abakozi bo ku kibuga c'indege bo ku bibuga by'indege muri Antunga muri Kenya ryamenyesheje mu itangazo ko abakozi bo kuri ibyo bibuga bagarariza akazi kubera umugambi uhari wo kwishyira hamwe rifata mu minwe amabanga ibiro bijejwe ibibuga by'indege mu gihugu byari bijejwe. Umukuru w'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri Kenya yatangaje ko indege 24 zitashoboye guhaguruka ku gihe naho izindi zirungikwa handi. Yatangaje ko ibintu bicikwega ko yamara hariko harabakarusho umunota ku munota. Tuze ngaha muri Amerika habagize umugambi w'abademokrate mu nama nshinga mateka bafite imigambi yo kwiyamiriza urwango rugirirwa abayisilamu n'abayahudi, ni mu gihe bariko bashengeza umushinga mateka mushasha w'umudemokrate Ilhan Omar, umunyamerika w'umuyisilamu akomoka muri Somalia, yanebaguye igihugu cya Israel mu buryo abantu benshi babonye ko bigityoza. Ingingo abo bashinga mateka b'abademokrate ibonwa ko izofatwa mu matora zobeje kwa kane, ndivuga mu izina umushinga mateka Ilhan Omar. Omar numwe mu bafasoni babiri b'abayisilamu batowe mu nama nshinga mateka ya Amerika mu matora yabaye mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze. Yashekiye icese amabanga yiwe y'umushinga mateka mu ntango z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Yamara iyo ngingo yerekeye mu vyukuri umushinga mateka w'imyaka 37 Ilhan Omar yarashavuje bagenzi we b'abademokrate batari bake kubera ivyo yavuze byanebaguru kugenera Amerika imaze igihe kirekire ishigikiye Israel. Benshi mu bademokrate babonye ko ivyatangajwe na Ilhan Omar bityoza abayahudi, niyo mpamvu babinebaguye. Mwanda nyakumviriza makuru hirya no hino tubafitiye muri aka kanya kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Muri Senegal president waho Macky Sall yatangajwe icese cyo kwa kabiri ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze. Ni nyuma yuko sentari jeje kubahiriza ubwirizwa shingiro yemeje ko yasubiye gutorwa kuyobora Senegal ibice 58% by'amajwi. Macky Sall yabonwa n'abantu benshi ko yari gutsinda amatora yo mu kiringo cya kabiri inyuma yo kwatumye ubutunzi bwa Senegal bwiyongera ibirenga ibice 60%. Imirwi iharanira agateka ka muntu yamwagirije ko yakumiye abo bari guhiganwa bikomeye. Batavuga rumwe nawe bari yamirije ivyavuye matora amara bahisemwe kutitura amasentare. Macky Sall yabwiye abamenyesha makuru bari bakoraniye mu ngoro yiwe ku munsi wa kabiri kwicizera abanyesenegal bamweretse mu kumutora mu kiringo kigira kabiri bizotuma akora yivuye inyuma kugira bameregwe neza kurushiriza. Yashimiye abamutoye n'abashigikiye imigambi yiwe. Kwa yasabye batavuga rumwe nawe kuza mu biganiro no gushira imbere ubumwe bw'igihugu. Sentare yo mu gihugu cy'Afrika y'Epfo yaciriye uno musi wa gatatu iminyororo y'imyaka 23 n'imyaka 18 abarimyi b'abazungu babiri bagandaguye umukangara umwirabure yikeswe ko yasahuye ibitegwa bya Tournesol mu itongo ryo mu gice babamwo. Sentare yasanze abo barimyi b'abazungu amazina yabo ari Peter Dorward afite imyaka 28 na Philip Shute w'imyaka 35 bise Motromola Moshe yari afise imyaka 15 ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2017. Ni nyuma y'uko bavuze ko bamufashe ariko asahura ibitegwa bya Tournesol mu itongo ryo mu gice babamwo. Dorward yaciriwe umunyororo w'imyaka 18 mu gihe Shute yaciriwe umunyororo w'imyaka 23. Motromola Moshe yapfuye asunitswe mu modoka ariko iragenda itwawe n'abo bagabo babiri. Moshe yavunitse izosi, iyicwa ryiwe ryatumye harimirwa umuko n'isagwa ry'ibibanza bigirirwamo imirimo y'ubudandaji by'abazungu mu gisagara cya Coligny. Dorward na Schutz bo bavuze ko Moshe yasimbye avuye mu modoka bariko baratwara igihe bari bamushiriye igipolisi. Yamara ivyibonekeje muri sentare ko Schutz ari we yasunitse Moshe muri iyo modoka mu vyatumye ahasiga ubuzima. Umucamanza Ronald Hendricks yari yasanze imbere yaho abo barimye b'abazungu babiri bagira kuba banyuruje Moshe no kuba bamugize kwiterabwoba. Aba bamugisagara ca Coligny biciyemwo ibice bibiri kuva igicwa rya Moshe ribaye. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Rwanda aho bamwe mu bashoferi bajabuka imipaka bakoresha umupaka wa Gatuna ubuze u Rwanda na Uganda gushika ubu bariko bakoresha umupaka wa Kagitumba baganya. Bavuga ko bamaze iminsi mu nzira kandi ko kubera urugendo rurerure bategerezwa kugira byabateye igihombo. Mugenzi wacu Eric Bagiriwusa yasimbika Gitumba araduha inkuru y'idonido.
Ku mupaka wa Kagitumba uhuza u Rwanda na Uganda mu gice cy'iburasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare, ibinyabiziga biremereye bimwe birinjira mu Rwanda ibindi birasohoka bigana Uganda. Ni mu gihe ibinyabiziga biremereye byacaga ku mupaka wa Gatuna na uhuza u Rwanda na Uganda mu majyaruguru y'u Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda bwahisemo kubiyobereza Kagitumba kubera imirimo y'ubwubatsi iri kubera ku mupaka wa Gatuna. Witegereje muri rusange urabona ko Kagitumba haba ibinyabiziga biri kwinjira ku butaka bw'u Rwanda n'ibirusohokamo ni kimwe kimwe nyuma yo kuzuza ibisabwa. Ariko ku butaka bwa Uganda n'u Rwanda ibiparitse ni byinshi. Abashoferi b'amakamyo bavuganye n'Ijwi rya Amerika barababaye, barimo abari babanje kugera ku mupaka wa Gatuna bajye mu ibicuruzwa mu Rwanda bagasubizwa inyuma ngo banyure Kagitumba. Naha Kagitumba bamwe baravuga ko yo batazi iyo bitera byerekeza ariko barategereje nyine. Bwana John Bosco asimwe n'umunya Uganda.
Kuona hii mabadilisho ya mupaka ya boda mbili sisi kwa madereva sio mzuri, lakini tunasubiri kuona wanatuambia msubiri kidogo, msubiri.
urabona izi mpinduka zabayeho ku mipaka ibiri ku bashoferi twebwe si byiza ariko baraguma batubwira ngo mutegereze gato mutegereze gato mutegereze gato twe ntituzi neza ngo habaye iki kiratuka he turareba nyine ikibazo gishingiye ku kuzenguruka hanyuma urugendo buri turutangira tuyinjira mu muhanda iyo maze iminsi myinshi mu muhanda amafaranga aranshirana inzara itumereye nabi nicyo kibazo dufite hano nkanjye mpamaze iminsi itatu kandi nari maze indi minsi negatuna icyo ni cyumweru cyose kandi na magingo yasinze ikijya mbere
iyo ni wiki mzima na sasa hii mimi sijui ikintu kinaenda mbere.
Bwana Asimwe na bagenzi be bakomeza kugaragaza uruhuri rw'ibibazo bari guhura nabyo muri ibi bihe u Rwanda na Uganda bitarebana neza.
Sasa shida gari zimeongezwa mafuta kitu kingine
ikibazo kiriho imodoka zanyoye ibitoro byinshi ikindi kandi kuba shoferi kidushegesha n'ukuzenguruka kazo kicara utazi ikijya mbere igihombo ni kinini cyane haba kuri leta haba kuri databuja haba no kuri njyewe kuri njyewe amafaranga yaranshiranye gahunda za boss yari yapanze mu mafaranga sinshobora kumubwira ibyo niboneye kandi boss yongeye ibitoro nicyo ni igihombo
na upande wa boss aliongeza mafuta na hiyo ni hasara.
Abashoferi baravuga ko ari igihombo kubera intera ndende bagiye bakora kuva gatuna ka gitumba. Baravuga ko byibura bamaze gukora ibirometero bibarirwa mu ijana bari mu muhanda. Muri aba bashoferi basubirwa inyuma bageze ku mupaka wa gatuna basabwa kuzenguruka ka gitumba barimo bari barangije kwishyura ibisabwa ngo binjire ku butaka bw'u Rwanda.
Gatuna nahamaze iminsi itanu ariko ukwishyura road user nari nayishyuye pasiporo banshyiriyemo kashe na gate pass yo kwinjira bayimpaye. Ariko baza kumbwira ngo ntegereje ngo hari ibibazo biriho ariko nange sinabaza byinshi nkatwe abashoferi nyine ntabwo tuzi icyo twaba tuzi ariko nuko badohorera ibyo dufite ni ibyabo bakabyakira twebwe bakatureka tukisubirirayo.
Imirimo yo kubaka umupaka wa gatuna uhuriweho n'ibihugu ifatwa nk'imwe mu mpamvu zo kwifashisha wa kagitumba u Rwanda ruvuga ko ishobora kuzarangira mu kwa gatanu uyu mwaka. Abashinzwe binjira n'abasohoka kuri uyu mupaka wa kagitumba batubwiye ko muri rusange ntacyo batangaza gihabanye n'ibyatangajwe na guverinoma kuri uyu wa kabiri. Mu kiganiro n'abanyamakuru ministre w'ububanyi n'amahanga bwana Richard Sezibera yavuze ko ibibazo by'imibano mibi hagati y'u Rwanda na Uganda biriho kandi bitari bishya avuga ko biri kuganirwaho
na Uganda nawo uzagenda neza harimo ibibazo ubu ngubu ariko ngiye tuzi neza kuzagenda neza turabaturanye y'abantu baturanye harimo ibibazo kandi turabiganira ndizera ko bizagenda neza gusa hari ibibazo.
Uretse abashoferi babuze yo bacira nayo bamira ku mupaka wa kagitumba muri Nyagatare hanagaragara abanyarwanda batari bake bafite ababo biga muri Uganda bivuze ko kuva u Rwanda rwabuze abanyarwanda kujya muri Uganda wigagayo ashobora kuguma yakarangiza amasomo akabona gusubira i Rwanda cyangwa se akemera gutaha gahiba amasomo ye mu gihe ibibazo bitarava mu nzira. Uyu wo mu murenge wa Matimba tumuhimbye yayisha arimo bafite abavandimwe be biga Uganda
harabiga muri university muri secondary nabiga muri primary
Utumva abavandimwe bangahe bigayo
ni benshi cyane uko mfite na famiye ni benshi nago navuga ngo navuga umubare kujya kubasura ko ntabwo byemewe kuko kuri border ntabwo bemerewe umunyarwanda gusohoka mu gihugu ajya muri Uganda ntabwo turamenye neza ko tuzabageraho cyangwa ko bizagera kugira ngo twe tubabone ariko turakeka neza ko wenda hari impinduka izaba.
Abafite ababo muri Uganda bagatanga ibyifuzo.
Icyo twifuza nyine ni ukugira ngo ubusabane bwongere buboneke hagati y'u Rwanda na Uganda kugira ngo tubone ibyo twabonaga ibyo twafatagayo cyangwa n'ibyo bafataganga export na import byongere bitera imbere.
Iki nacyo ministre w'ububanyi n'amahanga akavuga ko leta yagifasheho ingamba
ku banyarwanda batuye kuri iriya mirenge uko ari 15 ikora kuri ku gihugu cya Uganda byo hariho abantu bafite ibyo bakenera by'umwihariko ariko ibyo nabyo turakorana n'abayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi nabo abanyarwanda bakabigiramo uruhare kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze nk'uko busanzwe.
Iyi mibano itangiye gutosekara hagati y'u Rwanda na Uganda imyaka ibiri igiye kwihirika. U Rwanda rurarega Uganda gucumbikira abashaka kurugirira nabi barimo abahoze ari inkoramutima z'ubutegetsi buriho guhohotera abaturage barwo n'ibindi. Uganda nayo ikarega u Rwanda ibikorwa by'ubutasi ku butaka bwayo bigamije kwihungabanyiriza umutekano. Bagira ubusa ijwi rya Amerika ikagituma ku mupaka w'u Rwanda na Uganda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tukivuga ku bibazo kuri ubu biri hagati y'u Rwanda na Uganda, ifungwa ry'imipaka n'igihugu cya Uganda ku ruhande rw'u Rwanda no kubuza abanyarwanda kwinjira muri Uganda bifise ingaruka zikomeye kubaba kuri iyo mipaka ku ruhande rwa Uganda, ingaruka ziri ku bucuruza amashuri hamwe no kubura abakozi. Umenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi simbiye ku mupaka wa Cyanika ku ishure ryigamwo abanyarwanda benshi.
Ahandi ku ishuri rya Horizon Shine Primary School ku mupaka wa Cyanika hano hafi n'igihugu cy'u Rwanda, irimwe mu mashuri yagizwe ingaruka n'ifungwa ry'umupaka ku buryo abanyeshuri benshi bigiraga hangaha batagishobora kwambuka ngo baze kwiga muri iri shuri. Tuhageze mu gihe cya saa yine cya mu gitondo, abanyeshuri banywa igikoma cya saa yine, ubu bakaba barimo bari gusubira mu byumba byabo bigiramo. Hari abanyeshuri baturukaga mu gihugu cy'u Rwanda bakaba muri jana, ubu akaba batagishobora kuza kubera ifungwa ry'umupaka, kandi twasanze abanyeshuri barimo gukora ibizamini ubwo bagenzi babo bo mu Rwanda akaba batabikoze, ariko n'icyizere cy'uko bazagaruka akaba kirimo kugabanuka. Tuzaza kuvugana n'umukuru w'ishuri Muhumza Alban kutubwira uko byifashe ahangaha.
Uyu mupaka kuva wafungwa habayeho ingaruka nyinshi. Abana b'ishuri bigiraga ku ishuri rya Rise and Shine bose bava mu Rwanda tibakiza.
Hano wari ufite nk'abana bangahe baturuka mu Rwanda bigira kuri iri shuri?
Nari mfite abana 93, none bose aho mvugira ubukano kanya nta n'umwe uri kuza.
Bimaze igihe kingana gite?
Bimaze almost icyumweru, kuko ni kuva ku wa kane ucyumweru cyashize.
Hanyuma se mukeka ko abo bana bazagaruka cyangwa ntabwo bashobora kuzahererayo burundu?
Nihabaho umutekano, ubuyobozi bwa Rwanda n'ubwo Uganda bukumvikana, dutekereza ko bazabemerera bakagaruka, kandi nibikomeza byanze dutekereza ko batazagaruka.
Ubwo mu gihe abanyeshuri bamaze icyumweru batiga, uwo munsi mwarimo gukora ibizamini byo kurangiza byo bitangira iki gihembwe, ingaruka kibigira ku banyeshuri?
Icya mbere, abana basubira inyuma mu byigire, kuko abandi baba biga bo batiga, then bakagira icyo nakwita tension, kubera yuko batekereza ko abandi biga bo basigaye mu rugo, bagatekereza ko n'igihe nikigera bagakora ibizamini bya nyuma batazabitsinda.
Iyo ubonye abana bataza, hari mwe nk'abarimu n'abanyeshuri bagenzi babo, mwabyakiriye mute? Imibereho imeze
twarababaye cyane, abandi bana bagenzi babo nabo barababaye kuko batari kubona inshuti zabo.
Now, if we have the abacus like this, what is the best value of this?
Kuri iri shuri ryonyine ariko ni amashuri yose ari muri aka agace ka Cyanika gahanye urubibi n'u Rwanda. Amashuri ya primeri yose, amashuri abanza batubwiye ko ijyamo abanyeshuri baturutse mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kuko ibi atari ishuri rya leta niho hari abana benshi baza kwiga. Ariko amashuri ya leta ho bubona ko ari ntacyo bubabwiye, kuko ho bari basanzwe bafite abanyeshuri benshi cyane, kandi na mashuri bigira ku buntu, bivuze ko nabo bana b'i Rwanda bigiraga ku buntu. Ariko hano naho bariha, bivuze ko kutaza kwabo bana bisubiza inyuma umutungo w'ishuri. Muyo abanyeshuri bariha niho bakura amafaranga bagakora ibikorwa by'iterambere ku ishuri ndetse no kuriha abarimu. Nari Ignatius Bahizi ku bw'ijwi rya Amerika ahangaha ku mupaka wa Cyanika u Rwanda na Uganda.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2559 2994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 999 5185. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'intambara imaze indwi ibera mu Rulenge hagati y'aborozi b'abanyamurenge n'abagwanyi baba Mayimayi uyu munsi mu gitondo abo bagwanyi baba Mayimayi bateye imihana yo mu Minembwe muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yo mu Manuku inkuru dushikizwa n'umumenyesha makuru wacu Vedas Gabo ari i Kongo.
Mukarere kimisozi miremire ya Minembwe muri sekiteri ya Rulenge abaturage bakomeje guhunga imigwano iri hagati y'aborozi b'abanyamurenge n'umutwa wa Mayimayi wo mu bwoko bw'abafurero. Gadi Mukiza Nzabinesha aragaruka kuri iyi migwano.
Intambara yabaye ino ni intambara iri hagati y'abungeri b'abanyamurenge hamwe na ba Mayimayi bakomoka mu bwoko bw'abafurero. Ikaba iri Rulenge yo yatangiriye Rubenge kuko ariyo inkanyishi baragiye zibaziri hanyuma uno nikaba yasatiriye Minembwe hano mu muhana mukuru nyine wa Minembwe cyangwa se mu mihana yegereye Minembwe. Imihana bahunze umuhana wa Rutigita, bahunze umuhana wa Gaseke, umihana ya Irumba, Biziba za Ruguru, Biziba Zepo, Gasorogotiyo ndetse ngo yahiye.
Ndabarisha Erike ni umuturage wo mu Biziba yabwijwe igihe Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ko birukanye Mayimayi.
Mayimayi yageze mu kabanzu baraza batera mu Biziba, baraza bagera ku isoko ya kare niho umwe wabo yaguye hafi yakomeretse watu none kusubira inyuma abasubira mu Matanika.
Gadi Mukiza Nzabinesha umuyobozi wa komine ya Minembwe asobanura yuko bakomeje gutakira ubuyobozi bwo hejuru bwa gisirikare kugira ngo bwohereze ingabo gushi z'intambara zimaze kugwamo abaturage barenga 12 n'ibihumbi by'inka bigatema gugwa.
Abasirikare urumva gatabara no kugira abahagarare hagati kuko abo bose gabarwana na abasizi barwana ari abasivile bikagora nyine uburyo bwo kubakiza ariko bari bagiye ari incuco bagiye gukora n'ubu nibyo barimo FRC iriyo n'ubwo turahamagaza abandi dutabaza ba komanda bakuru turavugana na rejima turavugana na komanda wa sekter ndetse ko turateguza manama yo kugira ngo abasoda baze tubasobanurire kandi ikibazo uko kimeze kugira ngo leta ifashe ahangaha nyine amahoro agaruke.
Umuyobozi wa sosiyete sivile muri sekiteri ya Rulenge Bwana Kabumbe Efrem yemeza yuko intandaro y'iyi ntambara imaze icyumweru cyose yatewe n'abamayimayi bahoraga baza kunyaga inka z'aborozi b'abanyamurenge. Kabumbe Efrem akomeza kugaragaza ko hari imihana myinshi y'abaturage b'abapfurero iri Rurenge yatwitswe n'abanyamurenge b'aborozi harimo umuhana wa Monde.
Kuna miji mitatu ijilungula me tunajua mijina ya mijini tu mmoja Mponda ndo ijilungula.
Izi ntambara z'uyu munsi zibaye mu gihe ari abasirikare bari boherejwe guhagarika imigwano iri hagati y'aborozi n'abamayimayi Rurenge ariko Mayimayi banyura inyuma iza gutera mu Minembwe. Izi ntambara za Mayimayi n'aborozi zibaye mu gihe Secteur Operationnel Sokola de Sud Kivu iri mu gikorwa cyo kugwanya imitwe yose yitwaje ibigwanisho iri muri territoire ya Uvira ariko ikaba itaratangira kugwanya imitwe iri muri territoire ya Fizi. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru naho mu Burundi. Kudakoresha neza uburyo bw'igihugu ni kimwe mu bishobora gutuma umugambi w'imyaka 10 w'iterambere ry'igihugu udashika ku byo wishinze. Uwo mugambi ushobora kudashika kandi ku byo wishinze mu gihe hatoshigwaho uburyo burashe bwo kuheraheza bwo kuherekeza muri antunga. Ayo namwe mu makenga ashikirizwa na bamwe mu baserukira abandi mu ntara zitanu z'u Burundi bariko basegurirwa umugambi w'igihugu w'iterambere uzoshika mu mwaka w'2027. Ibindi kuri inkuru twumvise mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ihangiro ry'uwo mugambi nukunagura ubutunzi by'igihugu kugira Burundi buze gushikire urugero rw'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Ni umugambi uje nk'inyishu ku ntambamyi z'iterambere zari zihasanzwe nk'uko Maria Salome Ndabahariye umunyamabanga ntayegayezwa mu bushyirangange bw'ubutunzi no gufashanya mu migambi ya leta bivuga.
Intambamyi nyamukuru ku iterambere ry'igihugu twasanze ari umwimbu mukeya mu burimyi kuzerinze maze byabura ubuzima bw'igihugu kamenga buciye bwanga umuyaga nkuba udakwiye igwirirana ry'abantu ukutabungabunga isi igisata cyo kwiyunguruza kigikeneye guhinyanyurwa intege zidakwiye mu mutahe ugizwe n'abari ku kivi ubuhinga bwo guhanahana amakuru budakwiye. Ku bw'ibyo rero umugambi w'iterambere ry'igihugu w'ibihumbi 2018 gushika 2027 uje nk'umuti ku ntambanyi zoba zigihari mu bice bigize iterambere ry'ikibano n'iry'ubutunzi mu Burundi.
Abasiguriwe umugambi barakenguruka uko wubatse amakenga bashyikiriza ahagaze kushyirwa mu ngiro ryawo.
Turashira amafaranga menshi mugasanga ibarabara rubatse n'amahera menshi cyane mugabo birimare n'imyaka n'ibiri akarorero n'ibyubanza bituga mu kibira bizindo byakoze mu mwanya hariho n'ayandi mena kandi ibyo byose hariho abantu barimo babikurikira tukamba iminsi yose dusubira inyuma uburyo burabonetse bwari gukora ibindi meronetse burije gusubira inyuma kugira kuko byari bikenewe ndiko ndavuga amanketi ajanye na gestion
de ressources. Nuyafite amakenga ko ushobora kudashyika ku ihangiro mu gihe utoherekezwa neza.
Imigambi yaba yubatse. Mu makomine bari basanzwe bamenyereye kubaka imigambi n'ibyo bitagoye bita PCPC. Ariko twasanze cyane cyane ingorane aho byagaze n'izihe. Ingorane kubaka umugambi kira kimwe. Kuko twa kuri cyagiye umugambi uzomara ugasanga washyikije. Rezitamo kwa uzerindiriye n'ikindi. Bifatana kuki ugambika bana kuko tukita akompanyemo umugambi urarangijwe none ni akompanye gute
umugambi uri ku myaka 10 yamara siko uyu mutware abibona
yatweretse ibirimbo bicanye n'imyaka 3 bidoza ingene bidoza birako gacengera hano ntangura guharura harurira hajya hade cedemire bidwit na temire cedemire emire tizuiti mwaka ntangura guharura tuwo waramaze kugenda kugana temire tizinefu tugezeze kure cataraba kuja imyaka 3 yoyo ibiharuro yatweretse ari bakwiye gushaka bakaba barabihindura ageze n'igihe cyacanu bitako n'undi mwaka ukurikira cavuga ati umwaka ukurikira tugoba twibereye mu matora.
Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushiranganzi bw'ubutunzi ati ni umugambi wizwe neza.
Twavuze yuko atawo kwigira sindabibaze kuri uyu mugambi. Twavuze yuko abahinga bashika 70 bagiye hamwe bakamara amezi 12 biyugarana kugira ngo barabe ko bokwiyumvira ku iterambere ry'igihugu bafatiye ku maheyadite ku bintu biri ngaha mu gihugu cy'iwacu. Bisigura yuko ari ikintu twifuza ko tuzokoresha kugira ngo dusohore igihugu cyacu kijye mu iterambere kijye ku murongo w'ibihugu by'imbere.
Uyu mugambi w'iterambere ry'igihugu w'imyaka 10 wasiguriwe abajejwe intwaro guhera kuri baburamatari bamutanire y'amakomine n'abarongoye amanama mpanuzi wa jambo y'amakomine azorangurirwamo uwo mugambi abikorera utwabo n'abo mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike bakoraniye mu ntara ya Kirundo bavuye mu ntara za Kirundo, Karusi, Kayanza, Ngozi hamwe na Muyinga mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tusigaje akanya gato ngo dusezerane mu biganiro n'amakuru yacu afitiye ku isaha ya mara. Reka dusubire tubibutse ngo nkunguru z'amakuru twabashikirije. Ingenzi zifata indege 100 zifatiwe mu gihugu cya Kenya no munsi wa gatatu bizo kubera ukugarariza akazi kw'abakozi bo ku kibuga cy'indege mpuzamakungu jo mu Kenyatta cy'i Nairobi. Igipolisi cyakoresheje ingufu z'umurengera mu gushwiragiza abakozi bari mu myerekano yo kugarariza akazi. Igisirikare cya Kenya cyasubiriye abo bakozi mu kurangura imirimo bahora barangura no kubahiriza umutekano kuri icyo kibuga cy'indege. Abagize umugambi wa Demokrate mu nama nshinga mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite imigambi yo kwiyamiriza urwango rugirwa abayisilamu n'abayahudi. Ni mu gihe bariko bashengeza umushinga mateka mushasha w'umudemokrate Ilhan Omar, umunyamerika w'umunyayisilamu akomoka muri Somalia, yanebaguye yibuca Israel mu buryo abantu benshi babonye ko bityoza Israel. Naho muri Senegal, Perezida Macky Sall yatangaje ucese ku munsi wa kabiri ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi gushize. Inyuma y'uko sentare igeze kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeze ko yasubiye gutorwa kuyobora Senegal n'ibice 58% by'amajwi. Naho sentare yo mu gihugu cya Afurika y'Epfo yaciriwe uno munsi wa gatatu iminyororo y'imyaka 23 n'imyaka 18 abarimyi b'abazungu babiri bagandaguye umukangara w'umwirabure yiketswe ko yasahuye ibitegwa bya Tournesol mu itongo ryo mu gice babamwo. Ibiganiro rero n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha niyo bigera kwiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire Engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. na fatu wali maskara la dufashire kuligira nyubigani ilo wabi hagarariye ni Frederic Mkundikije kuri mikono amu kama mwari kumena anje kiteni yunga mugiribi heziza mwanda anya kumbigiza higani wabiza chukuri radio yanyu radio Ijwi ya Amerika.